urumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Eugenia Mukankusi, ninjye uyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro cy'amagara y'abantu mukira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhereza 12 twabateguriye umuziki tubaye tubararitse. Dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwebwe mwese muduteze amatwi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahiriwe mu gihugu cya Zimbabwe, ari igipolisi cyasutse ibyuka byakira hamwe n'amazi ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na Leta, aho bari mu myiyamamazo ku mugwa mukuru wa Zimbabwe i Harare. Iyi myiyamamazo bivugwa ko Sentare yari yasabye abapolisi kutayihagarika. Iyo nyifato y'abapolisi ikaba yatumye abari muri iyo myiyamamazo batangura gutera amabuye ku bapolisi, bagira ko baturira amapine y'imiduga, baturira n'amaduka y'isoka. Izo ntureka zatangwe ku munsi wa mbere abapolisi bugarije ibibanza abashaka kugira imyiyamamazo bari bategekanije guhuriramwo, babategeka kuhava. Morgan Changrai, umwe mu batavuga rumwe na Leta yahoze ari n'umushikiranganji wa mbere hamwe n'uwahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu Joyce Mujuru, bakaba aribo barongoye iyo myiyerekano itarimenyerewe guhuza hamwe abatavuga rumwe na Leta. Abantu 2000 bahurukiye mu migambwe ishika kuri 18 akaba aribo bitabiye iyo myiyamamazo. Abagira imyiyamamazo basaba ko amategeko agenga amatora asubirwamwo imbere y'2018, aho umukuru w'igihugu cya Zambia Robert Mugabe afise imyaka 92 aterekanya gusubira kwitoza. Robert Mugabe akaba ariwe yarongoye igihugu cya Zimbabwe kuva cyikukira mu mwaka w'1980. Abateguye iyo myiyerekano bategekanya gusubira guhura ku munsi wa gatanu w'indwiza. Mu gihugu cya Nigeria hari urutonde rw'abanditsi ku buhingangurukana bumenyi n'abamenyesha makuru bavuga ko bafise amakenga ku bwigenge bwo kumenyesha makuru muri ico gihugu. Nubwo ibwirizwa shingiro rya Nigeria rikingira ubwigenge bwo kumenyesha makuru, Peter Nkanga aserukira umugwi ujejwe gukingira gatega k'abamenyesha makuru muri Afrika y'Uburengero, avuga ko ubwo bwigenge bubangamiwe. Nkanga avuga kandi ko muri aya mezi aheze abajejwe umutekano bakurikiye abantu kubera ibyo banditse canke ibyo bavuze. Muri uku kwezi k'umunani igisirikare caratangaje ko kigomba gusambisha umumenyesha makuru yari yashize ku rubuga ngurukana bumenyi ivideo yari yasohowe n'umugwi w'iterabwoba Boko Haram. Nkanga akavuga ko iyo umumenyesha makuru arenganijwe ari gake abamurenganije baza guhangana ngo batange ibirego vyabo. Umushikiranganje ajejwe kumenyesha makuru Lai Mohamed akaba ataco arabivuga ko. Inteko zijejwe umutekano muri Somalia zivuga ko zahagaritse igitero cabereye ku buriro buri ku nkengera zibahari ku mugwa mukuru i Mogadisho. Abantu indwi nibo bahasize ubuzima, hamwe n'abagize ico gitero babiri. Ibyo byatangajwe n'umutegetsi w'igipolisi kuri uno wa gatanu. Umutegetsi mukuru w'igipolisi Colonel Bichar yatangaje ko ico gitero carangiye ku imbere y'ubucagucagu kuri uno wa gatanu. Inteko zijejwe umutekano zarangije igikorwa ca gisirikare, aho zatabaye aba benshi mu banyagihugu bari bafatiwe mu nyubakwa irimwo uburiro. Muri iki gihe inteko zijejwe umutekano zikaba zatujije abagize ico gitero muri ubwo buriro. Ico gitero cari catanguye ejo ku munsi wa kane, nako ku munsi wa kane igihe ibombe yari yatezwe mu modoka yaturikira hafi y'inyubakwa irimwo uburiro yitwa Banadir Beach. Ibyo byakurikiwe n'ukurasana hagati y'inteko zijejwe umutekano n'abagize ico gitero. Abagwanyi b'umugwi Al-Shabab bari bitiriye ubwo nyene ico gitero. Inteko zijejwe umutekano zimenyesha ko zahagaritse uwundi mugwanyi yagize uruhara mu gitero cabaye kuri uno wa gatanu. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, Abdirisak Mohamed Jumal nyene ubwo buriro ahabereye ico gitero yavuze ko babiri mu bapfuye bari abakozi biwe. Intambara mu gihugu cya Afghanistan yamye ibangamira umwuga w'amenyesha makuru. Ivyo bikaba bitera byunyugwa n'umutekano ubandanya gutosekara aho muri Afghanistan, na cyane cyane mu turere garuriwe n'imigwi y'abagwanyi b'abataliban hamwe na leta ya Kiislam. Umugujejwe gukingira agateka k'abamenyesha makuru RSF usaba leta ya Afghanistan gukingira abamenyesha makuru bakorera mu turere tubangamiwe n'intambara. Kubwo umugwi RSF abamenyesha makuru baragerameye n'impande zose zigwana. Abataliban bavuga ko abamenyesha makuru bahengama mu gutanga inkuru zabo, abategetsi ba leta nabo bagatuma urutoka abamenyesha makuru bavuga ko barenze urugero mu kuvuga ko ibintu bitifashe neza. RSF ya leta nako ya leta ya Afghanistan yaratangaje ko igiye gushiraho ingingo zijanye no gukingira umutekano w'abamenyesha makuru mu gihugu hagati. Umugujejwe gukingira agateka k'abamenyesha makuru RSF uvuga ko igihugu cya Afghanistan kiza ku nshuro y'ijana na 20 ku bihugu 180 umutekano w'abamenyesha makuru ubangamiwe cyane.
Turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwe mwese bakunzi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Amabi akoregwa mu miryango aragira ingaruka mbi ku bana. Abana miliyoni 275 ku isi nibo babangamiwe n'ingorane zo mu muryango nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ibibondo UNICEF ribimenyesha. Umwumvikano muke wo mu muryango uratuma umwana agira ingorane mu magara, mu mibereho hamwe no mu gateka kiwe. Ivyo bikibonekeza mu miryango yifise co kimwe n'ikenye nk'uko ishiramwe mpuzamakungu gita magara y'abantu OMS ribivuga. Ukuburitiro hamwe no kurazirana ni zimwe mu ngaruka zishikira abana bafise kuva ku mezi 6 kuduga. Bimwe mu vyerekana ku mwana atamerewe neza mu gihe abavyeyi bashwana no kuzibira amatwi n'intoki nk'uko biri mu cigwa c'inyifato mu miryango cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oregon muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibice 35 n'ibice 9% vy'abana bava mu miryango irimo kutumvikana nibo bagira ibimenyetso vy'umubabaro wagiye uribika muri bo nk'uko biri mu cegeranyo cakozwe n'abashakashatsi bo muri Canada ku miryango y'abimukira mu ntara ya Quebec mu mwaka w'ibihumbi 2003. Ugutandukana kw'imiryango n'indi ngaruka mbi mu nyifato y'abana babo muri kazoza. Aha ni nk'iyo bishitse abavyeyi bakahukana bituma abana bajuragirika bagatakaza karanga kabo. Inkurikizi nuko bibasamaza mu bumenyi mu ishure nkuko vyandikwa n'abashakashatsi mu vy'imibano bo mu bihugu vya Buraya. Nkuko muvyumva mu kiganiro cacu kira cy'uyu munsi, turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana. Kuri mikro muri kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro, niteka n'umunezero kubashikiriza kino kiganiro. Uri kiganiro cacu nyezina tega amatwi vyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'Ijwi rya Amerika rutubwira ingene amabi akogwa mu ngo atokwega ingaruka mbi ku bana. Ruganira na mugenzi anje Alain Yves Irankunda.
Abana bakuze bo bahana bavye bakumvikana bakaza barakurikiza amategeko.
Ya mabi nyine ntibayahana nk'uko bitegerejwe. Abavyeyi nabo babonye ingorane zishikiye abana bo babaza buke buke bakabatahura kuko nabaharaho abatari bo bavyiteye.
Bwa mbere ho bahanurana na cyane cyane hakaba n'amasengesho kuko kuvugana ukuri n'urukundo hagati yabo umuntu akizera uyundi.
Umubyeyi umwe mbona umengo yobitaho akabereka yuko abafise ku rukundo akabahanya rukundo rwabo akabwira yuko tegereje gukundana kwa bavukana bisu twabaha kabaha bamusabye nkana gapisa kabaha kabaye ndero n'abari umwe
nkuko babyeyi boje hamwe bakafata neza abana babo bakabana erega umuntu ashaka kwihangana ikigeragezo cyo mu rugo kihangana ukarera abana bawe
umugabo ashika kubita umugore ni shavu hagati y'umugore n'umugabo hari ufite ishapuri nini basanga umugabo yakubisa gacuba ateme wandi gasanga ndagutikura kubera bigacusanga aragukubise cyangwa umugore ntamwihanganire nimba mutamufasha wawe icyo muharira ukakivuga abantu batumva uri kutanga indero nziza niwo muco muwano mu nzu uko nikomeza
nk'abantu bajejwa amashengero bogerageza ukaza baratanga inyigisho zerekeye ingo n'imiryango kuntu ababyeyi boza baritwa imbere y'abana
ukutagira ikigumbagumba ni imwe mu ngaruka ishikira abana bakuriye mu miryango abavyeyi batumvikana ivyo bikunyugwa nuko bamaze kuba abavyeyi nabo batamenya neza ingene bo kwifata mu kwitaho indero yabo bibarutse rimwe na rimwe bagashaka gukara nkuko bakuze babibona nkuko bivugwa n'abahinga mu vyinyifato n'imibereho y'abantu ukugwaragurika n'indi ngorane ishikira abana bakuriye mu miryango ifise abavyeyi batumvikana kuvuga nko kumeneka umutwe kenshi kugira imisonga y'urutavana ko ikindi nuko abo bana bishika bakikumira canke bagakumirwa n'urunganwe rwabo insiguro ni isoni z'ugutinya kuvugwa nabo bigana abo bashakashatsi bo mu gihugu ca Canada babandanya bavuga ko bishika umwana akiyagiriza ko ari we ntandaro y'iyo ngorane akabura uruhande yegamira hagati y'abo bavyeyi babiri bashwana kugira twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana reka mugenzanje ala ivirankunda adushikirize ino nkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Ugukubagurana hagati y'abubakanye kuratuma abana baguma mu gahinda bivuye kukubura kiremesha ugaruka rutandukanye twaganiriye turusanze mu gisagara cha Bujumbura kwemeza ko amaganya yarusinzikaje bivuye kunjyane zitavana ko ziri mu miryango akarorero ni Diane Nizigama afise imyaka 17 yemeza ko se wiwe nyuma yaho yirukaniye nyina ko atigeze asubira kugira itekane ivyo abivuga afatiye ku bikorwa bivuna mukase ya mwamizako ihungabana ry'amagara yiwe ni inkurikizi yamushikiye twumvirize Diane Nizigama
je ntabana na mama niko mu wakabiri nca ndahepfo uwo mama nkambwana ari kwishura kanka nje nateka nje namise umuntu w'umwana nanje nabyo nshoboye amugira ngo ure ni muzo akanka na mama mu gitenge kimwe nimba nkume ngo nanje sindi umwana nk'abandi
ugutandukana kw'abavyeyi gutuma abana batamenya inyifato ibereye ijanye no gukingira amagara yabo aha twovuga nko guhura n'ingaruka nko gutwarinda batifuza nkuko vyashikiye Ornella Karimunda iyo ikaba inkurikizi yihahamuka n'ingwara zo mu mutwe nkuko bivugwa na Fidelite kura y'Imana ajejwe ibikorwa by'ukwitaho abana bafashwe ku nguvu mwishira hamwe nturengaho naho biruko inyifato itabereye ku mwana irashobora kuba intandaro yo kujyana kw'abavyeyi biwe Annabel Bwiza bw'Imana afise imyaka 17 aratubwira ko ababazwa nuko ugutwarinda akiri ku ntebe y'ishure kwatandukanije abavyeyi biwe
ntangira nyine ibibazo byo kwiyifira igituma mvuye mu gira jewe igituma papa mama bashwanye kubera jewe bintera ikibazo ntukumva nyine wishimye kandi umva mu muryango haba hari ikibazo cavuye kuri we
injyane ziri hagati y'abavyeyi kandi zirashobora gutuma abana badakurikiranwa bikwiye mu mashure Liliane Bukuru amaze kubona ko nyina atacumvikana na se yahisemwo guheba kwiga ibura ry'amahera yo kurihishure nimvo nyamukuru nkuko uyo muyabaga w'imyaka 18 avyemeza ibintu biruko mu gihe imiryango yituye itigeze imuha akanya ko kumufasha mu bibazo arimwo nkuko abandanya abimenyesha ni ngombwa ko abavyeyi bo kwama bitwararika gusenyera ku mugozi umwe kuneza ibibondo iyo mpanuro itangwa n'umuvyeyi Ali Zuena afise abana batanu aba muri zone Bwiza
abana barabye uko papa na mama bicaye mu nzu amahoro abana nabo bakurikira iyo ngeso imuhira ariko mubonye ka probleme kabaye uje hamwe tori nyishu ndibamenye musohoke meze neza
uruhara rw'amashira hamwe mu gufasha abana bahuye n'ingaruka zitewe n'injyane zama hagati y'abavyeyi n'ingira kamaro mu kubakingira ugusinzikara. Twatohoje ko imiti ivura ingwara yihahamuka bayihabwa ku buntu mu ishyirahamwe Nturengaho. Rimwe na rimwe abavyeyi bamenye ko abana babo bahuye n'ibibazo bifise inkomoko y'injyane z'umuryango ntibabitaho. Aline ni nziza twasanze mu kigo Nturengaho arababazwa n'uko nyina yamutaye akaba atazi iyo ari gushika ubu. Ugushigikira by'umwihariko abana bahuye n'ingorane zivuye kugucanamo kw'abavyeyi kubaha akaryo ko kurema. Twumvirize Fidelite Mfura y'Imana arongoye igisata cyo kwakira abana bahuye n'ingorane zo gufatwa ku nguvu hamwe n'izivuye kunjyane zirangwa mu miryango.
Baba bona ko atanu umuntu akibakunda kubera rero twe tuba tuzi ingene babaje bameze wumvise n'ibyo akubwira ugerageza kumuba hafi kamwereka ko ni wewe afiseho kiremesha hanyuma tukabafasha ko bonyene ingene buva muri ico kibazo barimwo nico dukora rero.
Ugukomeza ibiyago bidakumira abana mu miryango kuba ngombwa kugira ngo hadutse impari bashobore kuja hagati y'abavyeyi mu guhanura.
Uruhara rw'abavyeyi mu gukingira abana ntibumva impari zabo ni ntangere, aha ni nko kwigiza kure abana bakajanwa mu cumba. Ivyo vyofasha abana kugira ntibumve impari zabo kuko rimwe na rimwe baterana amajambo aremereye. Nk'uko ishirahamwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale ribimenyesha, bishitse hakaba ikintu badahuriza ko ni vyiza ko bogiharira ko biciye mu kiyago. Ivyo vyofasha kwigisha umwana kw'ikiyago ciza ari wo muti w'ingorane nk'uko bibandanya bihanurwa n'iryo shiramwe ry'Abafaransa ryitaho ubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu Fondation Recherche Medicale. Ikindi nuko inyuma y'impari abavyeyi bose abana ikigongwe bikenewe n'abana bakabibona, ivyo bigaheza bikabaremesha kwaraka aciyemwo. Ikindi kandi nuko abavyeyi bo kwamana ntaryo bakurikirana ihindagurika ry'inyifato y'abana babo kugira bahindure ingendo amazi atararenga inkombe. Kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana, tega amatwi ikiyago cy'umuhinga mu by'inyifato n'imibereho y'abantu Theodora Nisabwe, umwigisha muri kaminuza, aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Theodora Nisabwe, unjyane ziri mu miryango usanga ziri hagati y'abubakanye kugira ngo abana ntibame bahura n'ivyo bibazo na cane cane ko aribo bikora ko cane hakenewe iki.
Abana rero iyo hari uruhuha mu muryango abana nabo baca bihebura bakagenda iyo batazi bagahava bahagirira n'ingorane zitagira uko zivugwa. Hari abandura indwara harimo na sida, hakenewe umwumvikano mu rugo bakagiriranira urukundo bagafashanya muri vyose.
Twovuga yuko ico kibazo cyo gukingira abana batakibona ko ari kibazo nkora mutima
koko amashirahamwe yitaho ineza y'abana ariho kandi si make. Ubukene bwugarije imiryango, abana rero ntibaheza ngo baronke ibyankenerwa mu buzima bwabo. Babavyeyi kubera nabo nyene ubwo bukene bari musanga badasubiye kubahana, bobagendera bobona ngene babayeho bagaheza bakabahumuriza bakamenya ingorane zibagoye. Abana ntibagwe mu mporero, abavyeyi babo nabo bakubahirizwa n'inzego zibijejwe.
Ni ukutamenya umuti novuga w'ukuri watuma icyo kibazo gihera cyane.
Ingufu n'ukuri novuga ko ziriho ariko ntizirakwira. Nikimenyamenya ni abana bari mu ibarabara, ni abana bahiba amashure, ni abana usanga bari bo bareze bene wabo. Mugabo harakeneye ko zongerezwa inguvu birafise aho bigera kuko hamwe leta yerekanye ngene yitayeho ineza y'abana amategeko abubahiriza yotegereje kubahirizwa mu kibano bakabona ko umwana atamerewe neza kikaba ikibazo cabo. Ingorane ubu nuko ubu barabitereranye amashirahamwe, amashirahamwe naho yokora arafise ahageza, hari aho uburyo buhera nabo baba bafise ugushaka.
Turi mu bihugu vyama vyaciye mu ntambara, mbega none mubona imigambi yokwama yubahirijwe kugira ngo no mu gihe hadutse izo mpari mu bubakanye abana ntibashikigwe vyo bariye.
Abavyeyi hohoterwa ry'umuvyeyi umwe muri bo nta mahoro aba mu muryango. Umuvyeyi mu vyo akora byose akama yitwaririka ati mbega ibi bintu ego metwe na gwanje tumerewa ni uku mbega none urya mwana nawe, bakama bazi ko abana nimba tubagombera ineza nitubanze tubategurira ineza mu muryango bazoheza baje hanze bazi cari cy'urukundo kuko barubonye mu muryango batarubonye hanze bazobudukoko ntaco bazokunda bisigura rero ko ababyeyi bogarukira ibanga ryabo cyo kubahana no kurera abana bakabarera runtu kabigisha urupfasoni bakabigisha mugabo batabibonye muhira ntibazobibona hanze
aricaremwe saje inyuma y'ipimu arakoze ala ivira nkunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo umukenyezi yikoreye amahanga karirimbe na ngabire Sagihe imana yarema umukenyasi yari ipfusa kwishura ibibazo by'umuntu n'ibyizi Kibutsa bari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya Amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ku bijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kurunswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio zacu tubyeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
Kubereka nk'umwana ashaka gukura abona ababyeyi bacanamo bafisita nk'imico mibi ugasanga nawe ari kakura agenderamo ya mico mibi
ni ibintu bisanzwe cyane gose kuko burya ikibonda aho gikuriye niho gikura imico kigenderako akaba kuri ahantu baguma bashwana nawe azabona kumengo ni ibintu bisanzwe ababyeyi n'urumuri rw'ibibondo byabo bategeza kwitwararika inyifato yabo ivyo bavuga imibereho yabo bamenye yuko bafise ibibondo bariko bararera
Mbaza ndakwishura.
Nikwereke nk'umwana yapfuke mu njyana z'umuryango. Ashaka gukora nk'ukumengo nyine ni ikintu cy'ikijuju nta bwenge afise.
Nta nkekayo ko nawe ataco yimarira. Haguma arindiye abantu bakuze bamubera hafi muri twose mu gukorera utuntu n'utundi. Ugasanga nta n'ubwenge umucishije abaye umuntu wonga.
Yitwararika ubuzima. Gwaruka ntimurambigwe n'ubu nyene muganga Anita Munyana arashishikara kubanya insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
umuntu nk'ababyeyi biwe baba barashwanye bakanava arashaka kuba nk'ikibazo ku mwana cyangwa kubana
ababyeyi iyo bashwanye biragira ingaruka ku bibondo kuko ubwa mbere umwumvikano n'ikintu gikomeye ari mu rugo araho umuntu akorera rero nimwiyumvire namwe abana ahantu bakurira bakeneye urukundo ngo rukundo ruzotuma nabo nyine bashobora kurutanga bataruronse ni ikibazo gikomeye iyo bashwanye bakwiye kubigira aho abana babo batariko barabibona bakagerageza bakabatekanisha kugira nabo nyene batekane
mbaza ndakwishura
ni kubera iki iyo umwana akuriye mu muryango uri mu njyana usanga arafise igikomere ku mutima
ivyo ni ibintu bisanzwe cyane gose nta mwana ashobora gukurana umubabaro wareke kutagira igikomere ku mutima nta mwana ashobora kubura umuntu amwitayeho akure neza biramaze kwibonekeza yuko 50% y'abana bakura badafise ababa hafi naha tubara abavyeyi ugasanga na wa mwana aravuye mu ikintu ni byiza yuko umwana akurira ahantu yisanzura ibyo yipfuza abironke
umwana mu mugongo ibyo numwitwarariko w'umukenyezi ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Bega mwigeme yatwayinda ababyeyi bocanamo canke bokwakira izongorane zo mwigeme
arikubanza kumwumviriza kuko vyashitse mu kayaga n'uwo mwana wawe n'uwo mwigeme wawe ukumva ivyashitse kukurasho gusanga yafashwe ku nguvu bamubeshe canke akaja mu bintazi ugasanga bimukwege mu buhumbu ntamushavurire ntamwirukane kuko usanga aho gufasha umuntu abayo yononye vyinshi akashobora no kuhasinzikariza ubuzima n'ico kibondo yibunge
Mbaza ndakwishura
kubera iki ababyeyi yo amaze kubona habaye ingorane nk'iyo kuki adashobora kuzara kurikirana abana biwe ngo arabe ukuntu abana babayeho
ibaba bakibana kandi kenshi ubusanga bwa burenganzira bwiwe bwo gushobora kuraba abana biwe mbere kenshi ugasanga no kumwankira mu mwanki none mumva yo bitaho gute ni kintu gikomeye kugira umwana akure atekanye akure ameze neza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubunyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza akaririmbo umukenyezi Korea mahanga kangabire Duijamba banywanyi bacu Umunywanyi wacu wa mbere ni Alain Joel Ntabahungu abaza ati nizahe ngaruka z'ukwisambanya kuwo yarabibaye mu gihe kirekire muganga Munyana twishurire Alain Joel
Alain Joel uhoro buhoro bironunye iyari kararangura amabanga mpuza bitina arasheshe imbuto hakirikare n'ico gituma hari abantu bagenda kuraba babandi bita psikologi bihweza imibereho y'abantu kugira gufashe ukuntu ushora kubiheba
Umunywanyi wacu agira kabiri atashimye kwivuga kazina abazi ico biva ko kubabara uri kuragira umwanda muto muganganita twishurire n'uyu munywanyi
iyo bishitse umuntu agiye gukoyora akababara aba yatewe n'udukoko dutozo tutabona n'amaso yacu tuba twateye bihimba bicamo umukoyo ibimenyetso byo kubabara uri kurasoba kumva imisonga irukira kwa muganga hari igipimo bagupima c'umukoyo kugira barabe ama baheze bakuvure n'ingona n'ingoga tarakubabaza cane gose
Turashimiye Alain Joel Ntabahungu hamwe n'uyu yatashimiye kwivuga izina tutibagiye n'abandi banywanyi batwandikiye tutarashobora kwishura nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'abasokuru uno munsi uvuga uti ubutemo gwiwe bamutiza umuhoro bikubwiye iki
Ubutemo gwiwe bamutiza umuhoro nokuvuga nk'ubu dufate wewe uri nk'umuntu nyene usanzwe nyene utaboneka udafise image nziza mu bandi bantu baraguhanuye jarase kugenda rizo mpanuro baguhaye urumva jenga aho numva bashatse kuvuga ati ugacugwa mu ngeso
bikubwiye iki
Iyo umuntu aguhanuye ikintu ukacanga kubera ubuzima rubgawe ari ubwanje utegerezwa kububungabunga niho hahaje bashavuga ati ubutemo gwe bamutiza umuhoro kukubera amagara na yawe uri kurayona
bikubwiye iki
Nkubu nk'umuntu ashaka gusambura nk'inzu yiwe bakamubwira bakamuhanu ati reka bo muri iyo nzu akanka bashaka kuvuga ati reka tugutize nk'umupanga ugende ugire n'ingoga dufate nk'umuntu agomba kwita igitungwa kiwe bakamubwira ati icyo gitungwa keke uzokikora kuri kurubaka nk'inzu akanka ati none reka rero tugutize mu gitabo cyo kuyibara
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingaruka z'amabi akogwa mu ngo ku buzima bw'abana nshimiye Alain Ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kubyerekeye ikiganiro ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 91 51 canke kuri 79 90 93 90 canke kandi kuri 75 90 99 71. Kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane Inamahoro ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi ry'Amerika. Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.